Radio de América. Radio de América, vugira Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104.3 I Kigali na 93 n'ibice 3 I Karongi. Ikisoro muri Uganda turi kuri 88.9 Voice of Muhabura. Waisha turabyo yacu voa@.com n'urubuga musangaho ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye isaba gusubizwa mu cyiciro cya mbere cya Komisiyo zigenga muri urwo rwego.
Twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse ubwicanyi mu Gifaransa, ça fait partie des crimes. Donc la CNDH ikora ibintu bijyanye n'agatsika kazi na muntu, les crimes de droit commun, birafise inzego bijyamo.
Sexevenye ne muri abakuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Visi Perezida wa Malawi Solos Klaus Chelima n'abandi bantu 9 baguye mu mpanuka y'indege muri icyo gihugu. Urukiko rwo muri leta ya Delaware no muri leta zunze ubumwe za Amerika rumaze guhamya Hunter Biden, umuhungu wa Perezida Joe Biden, icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Naho Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko atazegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu uko byagenda kose mu matora aheruka gusaba kwaba amakuru arambuye ni mu kanya gato. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje ko abantu 10 barimo Visi Perezida w'icyo gihugu Solos Klaus Chelima bari mu ndege yaburiwe irengero kuva ejo ku wa mbere, bose bahitanywe n'impanuka iyo ndege yagiriye hafi y'agasozi kari mu ishyamba rya Chikangawa riherereye hagati mu gihugu, yatangaje igihe cy'icyunamo mu gihugu cyose. Ku buryo burambuye turabagezaho iyi nkuru mu gice cya kabiri cya programu yacu. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, inteko y'abacamanza muri leta ya Delaware mu burasirazuba bw'igihugu yahamije Hunter Biden, umuhungu wa Perezida wa Amerika Joe Biden, ibyaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Inkuru ya Eddie Rwema.
Nubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa Perezida uriho aburanishijwe. Uru rukiko rwahamije Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko ibyaha 3 birimo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Yashinjwe kubeshya ubwo yaguraga imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu muri Amerika gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari 3, nubwo yiyemereye ko hari ubwo yarahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Ikatirwa rye riteganijwe mu gihe kitarenze iminsi 120. Amategeko ateganya ko ashobora gukatirwa igihano gishobora kugera ku myaka 25. Ariko kubera ko aribwo bwa mbere ahamijwe igihano n'urukiko, ashobora kutazafungwa ahubwo agakatirwa igifungo gisubitswe. Inyandiko y'ibirego yashinjwaga yatanzwe n'umushinjacyaha wihariye David Weiss, washizweho na Minisitiri w'Ubutabera umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa. Mu itangazo Perezida Joe Biden yavuze ko yemeye icyemezo cy'urukiko kandi ko azakomeza kureka inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo mu gihe umuhungu we Hunter Biden azabajurira icyemezo cy'urukiko. Yongeye kwibutsa ko we nka Perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha, gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo, amwizera kandi yemera imbaraga ze. Yagize ati, ndi Perezida ariko ndi n'umubyeyi. Jye na Jill dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari we uyu munsi wa none. Uru rubanza rwa Hunter Biden rukurikiye urwa Donald Trump wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe wahamijwe ibyaha 34 n'urukiko rwa rubanda muri leta ya New York. Ni ibyaha byari bifitanye isano n'impongano y'amadolari 130,000 yahawe Stormy Daniels, umukinnyi wa filime z'abakuru, ngo abike ibanga ry'uko yaryamanye na Donald Trump.
Edi Rwema huratuvana muri Amerika tujyane muri Nigeria ho agatsiko kamabandi muri cyo gihugu kisha abantu 26 barimo abapolisi bane bagashimuta abandi benshi muri leta ya Katsina iri mu majyaruguru ashyo burengerazuba bw'igihugu.
Inzego z'umutekano nizibanze zo mu gace ka Gidan Boka mu karere ka Kankara zemeje aya makuru zasobanuye ko ari amabandi asanganywe ibirindiro mu mashyamba yo muri leta ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Nigeri. Amenyereweho gukora ubwicanyi, gusahura, gutwika amazu no gushimuta abaturage nyuma agasaba amafaranga kugira ngo arekure abatwawe bunyago. Umuyobozi w'akarere ka Kankara Ana Isa yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo ku cyumweru gihitana abantu 26. Uyu muyobozi avuga ko benshi mu bashimuswe ari abagore n'abana kandi ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ryo kumenya umubare nyawo w'abashimuswe. Mu itangazo ryayo mu ijoro ryo kuwa mbere, polisi mu ntara ya Katsina nayo yemeje icyo gitero, ariko iryo tangazo ryo rivuga ko hapfuye abasivili 15 hakomereka abandi 2. Yanemeje umubare w'abapolisi 4 bapfuye bazize umutego wayo mabandi. Mu kwezi gushize amabandi nanone yagabye igitero mu karere ka Sabua muri iyi leta ya Katsina gihitana abantu 25.
Ishaka umkonto w'esizwe rya Jacob Zuma wigeze kuba perezida wa Afurika y'Epfo ryarigeye urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga risaba ko urubuze inteko ishinga amategeko yatowe muri iki cyumweru gutera nangu itora umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa kabiri, iri shyaka ryatangaje ko amatora yabaye muri icyo gihugu tariki 29 yaranzwe n'uburiganya. Abadepite bagomba guterana ku wa gatanu kugira ngo barahirire imirimo yabo, bahite batora umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umwungirije n'umukuru w'igihugu. Iki kirego cy'ishyaka umkonto w'esizwe kije mu gihe Afurika y'Epfo iri mu bihe bidasanzwe muri politiki bitigeze bibaho muri icyo gihugu mu myaka 30 ishize icyo gihugu gitangira inzira ya demokarasi. Kugeza ubu uzayobora iki gihugu nyuma yuko iki gihugu cyayuka ntaramenyekana. Ishyaka rya African National Congress ANC riri ku butegetsi kuva ingoma yaragashaka buhakihirimye mu 1994 ryabuze ubwiganze bw'amajwi. Ubu riri mu biganiro n'andi mashyaka bifite gahunda za politiki zihabanye. Mu buryo butunguranye, ishyaka umkonto w'esizwe ryaje ku mwanya wa 3 n'amajwi angana na 16.6%, bivuze imyanya 58 mu nteko ishinga amategeko muri 400 iteganyijwe. Ariko nubwo ryabonye amajwi menshi ugereranije n'igihe ryari rimaze rishinzwe, riravuga ko habayeho kuyiba amajwi, rikemeza ko ritazitabira ibikorwa biteganyijwe by'irahira ry'abadepite.
Tugaruke ku mugabane w'Uburayi, Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atazegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu uko byagenda kose mu matora aheruka gusaba. Ni nyuma y'uko ishyaka ritsimbaraye ku mahame n'ibitekerezo bya kera Rassemblement National rigaragaje intera ifatika mu matora y'abadepite ku mugabane w'Uburayi. Fidel Niyongabo.
Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yabitangaje mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa Le Figaro cyashyizwe ahabona kuri uyu wa kabiri. Perezida Macron abajijwe kuco azokora igihe umugambwe Rassemblement National RN mu mfunyapfunyo watsinda amatora y'abashinga amateka ategekanijwe ugasaba ko atanga imihoho, yavuze ko atari umugambwe RN wandika ibwirizwa shingiro n'akarangamutima karyo. Yavuze ko inzego z'igihugu zitomoye ikibanza cy'umukuru w'igihugu gitomoye umuntu ataravya ibizova mu matora zoba ku itariki 30 y'uku kwezi kwa 6 no ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi. Byari bitegekanijwe ko Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron ari kiganira abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, yamara cyasibishijwe kizoba ejo kwa 3 kuko byatangajwe n'umwe mu bafasha biwe atashatse ku izina ryiwe rimenyekana. Perezida Macron yatumye ko amatora y'imbere y'igihe inyuma y'uko umugambwe Rassemblement National utsinze bikomeye urunani rw'imigambwe iri hagati na hagati mu byiyumviro byayo vya politiki mu matora y'abashinga amateka ku mugabane w'Uburaya yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri, Eric Ciotti ayoboye umugambwe Le Républicain utsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera, yashigikiye urunani rw'umugambwe Rassemblement National wa Marine Le Pen. Yavuze ko yavuganye na Le Pen n'umuyobozi w'umugambwe wiwe Jordan Bardella.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugena kuri wa eshatu radio yacu VOA akadomo com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X, mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. duhereye mu Burundi aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye isaba gusubizwa mu cyiciro cya mbere cya za komisiyo zo muri urwo rwego kibarizwamo izitavugirwamo n'ubutegetsi. Komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu iheruka gufata icyemezo cyo gukura iy'u Burundi kuri urwo rutonde ivuga ko itigenga by'ukuri. Pierre Claver Niyonkuru.
Ubutwara umugwi urero gateka kazi na muntu CNIDH yatangaje kuri uyu wa mbere ko wahohotewe mu kwambugwa igihagararo cya mbere cyagenewe imigwi ikora yigenga stati up. Ni mu gihe akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu gaheruka gushira uwo mugwi kuri stati B urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turikiya n'ibindi. Abahinga baboni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa by'uwo mugwi. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga, wacitse igikoresho cya leta, utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bongeye basigura ko hari amabi uwo mugwi ukora ko ugasha nk'uko do mu rutoke ku mabi akogwa n'inzego za leta cyangwa urwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga baboni bakoze amatohoza bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohotegwa bazira ivyiyumviro vyabo vyabi vya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura Sixte Vinyine Muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usiga yuvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyeshamakuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twaciye dushyirako n'icavuyemo ko umuntu yarekuwe cyangwa kwa gatika kiwe kagiye karatera imbere gusumba kugira abamenyeshamakuru bashobora kuba barasunzwe cyangwa agatika kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukabyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tugashobora kumutora tukamwerekana. Bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC n'ibijyanye n'abandi bantu nk'abaharaniye agatika ka zina muntu nabo nyine bari muho twafashije.
Ingingo yafatiwe CNIDH ifise ikiringo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka. Mu kuyifata akanama ka ONU kari kituwe n'amashirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo FIACAT rufise icicaro mu Bufaransa, umushingwamanza Armel Niyongere atwara ishirahamwe ACAT Burundi riri mu runani FIACAT yasiguriye Ijwi rya Amerika ko uwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubire ko.
Nico gituma rero uyu mugwi w'agateka kazi na muntu tusaba yuko woca ushiramo inguvu nyinshi ukerekana uko wigenga ukubahiriza agateka kazi na muntu kubera uwigira werekana ibitigiri nyabyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agateka kazi na muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka kazi na muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka kandi amashyirahamwe yigenga y'agateka kazi na muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vyo mu burengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu ntihagire amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere. Mu Burorero amashirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONU batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe, abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze. Yamara mu mugwi CNIDH ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo ku mwaka uheze cyatangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDH usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ari ku butungane. Sixte Vinyine Muraba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONU n'urunani ruhuza bene iyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza cya mbere ifutwe.
Ariko icyatutangaje tugasha twiyumvira igituma baba baragize ibyo, nicyo gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse. Ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes. Donc la CNIDH ikora ibintu bijyanye n'agatika kazi na muntu, les crimes de droit commun, birafise inzego bijyanwa. twebwe CNIDH yinjira mu mukibonye kwa ayo matohoza atari kwagenda neza utaja kwinjira mu madosye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane
Seja mbele ibikogwa vyo mugwisa CNIDH bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze mu mwaka w'2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro ca mbere a naho nyene wari wagirijwe na ONU ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazi na muntu byabaye kuva mu mwaka w'2015 inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere wari wasabwe kwigenyesera no kwerekana ko vyukuri wigenga uwo mugwe urizeye ko amatohoza yakozwe na ONU azosubirwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe gusaba ko abahinga ba ONU bo kwishikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashyira makorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako ingingo idahindutse akanama ka ONU kerekana ko umugwi CNIDH utazosubira kuja mu nama za ONU ivyo navyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akajyo hamwe naho gishikiririza ingene agateka kazi na muntu kifashe Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abarwanyi ba Mai Mai ya Kutumba na Mai Mai Hassan Mbakanyi bigaro ribirindiro by'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara byari muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu yepfo mu burasirazuba bw'igihugu byatangajwe n'inzego z'ubuyobozi muri ako gace n'abayobozi b'izo nyeshyamba Vedaste Ngabo
amakuru dukura mu nzego ndetse n'abantu batandukanye amya yuko iyo migwano yabaye yatumye bagwanyi b'abarundi ba Red Tabara ndetse na Mayimayi Ilunga bahunga ibirindiro byabo byari Kavanju Rubondo Mabenga ndetse na Timbya Ngoma muri sekiteri ya Nganja ndetse na Rulenge ho muri territoire ya Fizi indara y'ikivuye epfo uyu muyobozi wa sekiteri ya Rulenge Bwana Zawadi Abandelwa avuga yuko iyi migwano yabaye ku cyumweru yatumye Red Tabara ihunga yerekeza muri sekiteri yitombwe muri territoire ya Mwenga uyu muyobozi yemeza yuko nta musivire waba warahitanywe n'iyo migwano usibye yuko abaturage bahunze imihana yabo agira ati
kweli yamepitika sababu watu wa roho mbaya walikuja kuwatakie kaya mheshimiwa ya Kutumba ni general na kisha hapo waraia kwa upande wangu nitawaambia kwamba waraia wangu wa
mwaeta iyi ntambara yarabaye abantu umutima mubi baje gutera ibirindiro bya Kutumba abaturage banje bahunga imisozi miremire berekeza mu misozi migufi ya Rulenge kuri none wazalendo nibo batsinze intambara kuko nibo bari babengwa ko muri grupe mara basi mwenye akaside
kukana mnyanza za chubu abengwa akazalika
kubare ditabara ya unzibiri ndiro byayo bikubiye kandi mu itangazo ry'umutwe w'abiloze bishambuke iyobowe na Hassan Mbakanyi twagerageje kuvugisha inyeshamba za Red Tabara ntibyadukundira kuko telefone zabo za WhatsApp ndetse n'izisanzwe aho bahungiye mu mashamba ntizicyamu bamwe mu baturage bo muri grupe mara bijombo bavuga yuko bateye ubwoba n'inyeshyamba za Red Tabara zahungiye muri sekiteri yitombwe kuko bazibukaho ibitari byiza
mu karere k'iwacu ibikomere dufite d'abord twatewe na Red Tabara iradusenyera idukura mu mazu yacu amazu aratwikwa kumuramza mu Kanogo kumuramza muri Katolike kukiziba kuwa Masata kwirango zanyakirango muramza muramza aho bita murushimisha aho hose hasenywe n'abaredi tabara abantu barapfa inkazi yanyako ubwo bo ntibworeka kubera nyine ko badusenye n'ubu turaca batinye izo badukoreye n'ubu turabatinye kubera ko badukoreye nyine ibintu bibi n'ubundi bogaruka n'ubundi bakongera kandi bakadukorera nka bya bindi abantu bari bamaze kubaka amazu ariko nayo adashobotse bene aya mazu ya bucangende nanone dufite ubwoba ko n'ubundi bogaruka bakongera kandi bakagira imihana bagenda basenye
Prosper Baseka n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara bibera muri aka karere asanga kuguhunga kwa Red Tabara muri aka karere bigaragaza ko isigaranye intege nke
guhunga kwa Red Tabara mu bintu byayo bikuru bya Gitumba na Rugezi ikerekeza ahantu itekereza ko hari umutekano wayo ni ikintu kigaragaza ko imbaraga zari zijeho imbaraga zikomeye ariko kandi icyo kigaragaza ko ari umuherezo yayo gusa umuntu yakwibaza impamvu bari baraje hariya ni kubera ko hariho habafasilitaga aho bagiye hashobora kuba hazabagora ariko kandi hazagabantu bizatuma n'ibitero bigabanuka kuko logistique kuva ahantu bari no kuza kwikorera imbunda no kuhagera no gutera abaturage bizagabanuka. Ni message ikomeye ko imbaraga zijeho cyangwa yatinye n'imbaraga zikomeye.
Andi makuru dukesha amasoko yacu nuko Mayimayi Ngoma Nzito wakoranaga na Red Tabara agatandukana nayo yabaherekeje ahitwa Muraha y'Imilimba. Umugihe Red Tabara na Mayimayi Ilunga kuri uyu wa kabiri bagaragaye imibunda muri segiteri y'Itombwe kuva mu mwaka w'2022. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'igisirikare cya Congo byasenye ibirindiro bya Red Tabara byamirwe gutuma Bijombo, Kigoma ndetse no muri segiteri y'Itombwe. Igihugu cy'u Burundi gishinje inyeshyamba za Red Tabara kwica abaturage ndetse no gutera za grenade. Red Tabara rimwe na rimwe yagiye yemeza ko ikora ibitero ku Burundi, ikindi gihe ikabihakana. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tukiri aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bisasu byo mu bwoko bwa bombe byahitanye abantu 8 bikomeretsa 14 muri komine ya Kanyabayonga muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni mu ntambara hagati y'ingabo za Kongo n'abazishyigikiye n'umutwe wa M23 wayigometseho. Jimmy Shukran bakomera.
Amakuru yuzuzanye Ijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko ibyo bisasu byahitanye abantu byatewe hagati muri santere ya Kanyabayonga. Inzego z'umutekano zivuga ko abandi 14 bakomeretse mu duce dutandukanye twa komine ya Kanyabayonga. Jean Chrysostome Kasereka, umuyobozi wa komine ya Kanyabayonga, avuga ko ibyo byabaye ubwo imirwano yasatiraga agace kari hafi ya Kanyabayonga.
Dans la journée de ce mardi, l'ennemi entre
autres ibisasu byinshi byatewe muri komine ya Kanyabayonga. Ntabwo twigeze tumenya umubare nyakuri w'ibyo bisasu, ariko ubu abantu 8 nibo bamaze kugaragara ko bahitenywe n'ibyo bisasu ku bushakashatsi bakozwe na societe civile ndetse n'inzego za leta. Ibyo byabaye nyuma y'imirwano yabyutse ibera muri aka gace. Kugeza ubu bakomeretse tumaze kumenya ni 14. Imirwano iracyakomeje ariko iri kubera hirya gato na Kanyabayonga. Ni mu birometero ugereranyije nka 24. Abakomeretse n'abapfuye bose n'abaturage bo muri groupe na komine ya Kanyabayonga. Uyu muyobozi wa komine ya Kanyabayonga yabwiye Ijwi rya Amerika ko abaturage be bahunze berekera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Lubero. Uyavuga ko imirwano irimo kubera mu birometero 24 uvuye Kanyabayonga werekeza mu teritwari ya Rucuru. Ibibombe byatewe muri Kanyabayonga byateje ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage bacu. Hari byagiye bigwa mu mirima y'imyumbati, ibindi bikagenda bigwa mu masoko atandukanye. Ibyo bigatuma abaturage bagira impungenge zikomeye cyane ndetse n'ubwoba, cyane ko ibisasu birimo kuvugira hirya no hino. Ibindi rero byagwa muri Kanyabayonga bigatera ikibazo gikomeye. Ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze kuva mu masaha ya mu gitondo aho ibyo bisasu byagwiriye muri Kanyabayonga. Abaturage benshi bahisemo guhunga, abandi bihisha mu mazu yabo. Impamvu ni ibyo bisasu by'imbunda zikomeye bivugira hirya no hino.
Detonation d'armes lourdes.
Amasoko atandukanye Ijwi rya Amerika avugishije harimo na societe civile yemeza ko abarwanyi ba M23 aribo bateye ibyo bisasu muri Kanyabayonga, ariko bo barabihakana. Umutwe wa M23 ku ruhande rwayo uvuga ko ibyo ari ukubeshya, ahubwo ko FARDC n'insoresore za Wazalendo aribo batera ibyo bisasu muri Kanyabayonga. Kuba iyo mirwano ikomeje kwegera Kanyabayonga bitera icyoba gikomeye abaturage bako gace, cyane ko abaturage baho badafite icyizere cyo kubona amahoro arambye cyangwa se kuguma mu mazu yabo. Depite Elimba Fumoja watowe n'abaturage ba teritwari ya Lubero arasaba ko leta ikora ibyihutirwa mu guhashya abarwanyi ba M23. Nsubiyemo n'ubundi nk'uko nakomeje kubivuga, icyo ubu ngubu abakongomani dushaka ni amahoro. Ntabwo twiyumvisha ukuntu leta yacu yareka M23 igakomeza gufata ibice bitandukanye nka Kanyabayonga ubu ngubu hibasiwe. Oya, ibyo ntidushobora kubyihanganira. Ariko ubushake bwo kurwanya M23 nibwo bwabuze. Ibaze nk'ubu abaturage ba Kanyabayonga barahunze, teritwari ya Rucuru hafi ya yose ifitwe na M23. Leta igomba gushyiramo imbaraga igahashya M23 idasize na ADF muri Beni. Twebwe turi inyuma y'igisirikare cyacu FARDC ndetse n'izindi ngabo zose zizaza kudufasha. Icyangombwa ni uko duhashya. Kanyabayonga na agace kari hagati ya teritwari ya Lubero na Rucuru ni tumwe mu duce dukungaye ku butunzi butandukanye burimo n'uburobyi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Prezida wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje ko abantu 10 barimo prezida wi vice prezida w'icyo gihugu Solos Klaus Chilima bari mu ndege buri birengero kuva kuwa mbere bose bahitanywe n'impanuka yo ndege yagiriye hafi y'umusozi uri mu ishyamba rya Chikangawa riherereye hagati mu gihugu Diane Ninazwe arakomeza.
The Malawi Defense Force Commander has informed me that the search and rescue operation I ordered to find the missing plane.
Nijwi ririmo ikiniga President wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje urupfu rw'abantu 10 bose bari muri yo ndege ya gisirikare avuga ko ibisigarira vyayo vyabonetse mu icungararo y'umusozi wegereye ishamba yitwa Chikangawa riri mu buraruko bwa Malawi. Mubaguye muri yo ndege harimo kandi Shanili Zimbiri umutambukanyi wa Bakili Muluzi yahoze ari President wa Malawi.
Ndikupulu mocha aminanga peze kamo yopandege mene idasowa itanyamula vice president watu kukuza ni nonse.
Mu butumwa President Lazarus Chakwera yashikirije abanyagihugu n'amakungu yemeza iby'urupfu rwa vice president wiwe yavuze ko igihugu caguye mu byago bitagira izina.
Palibe mao palibe jichewa chimene chinga forokoze kusweka kwa mitima yatu. Nipono kani za kuti nipo wansa mena nalipa ndege adafa nthayo mweyo ndege idaomba piri ururu
umugwi wari kurarondera ya ndege wayibonye yarashwanyaguritse cyane nta numwe yarokotse abari bayirimo bose bashengeye nta majambo ufise asigura umubabaro n'agahinda afise birababaje na kaga katuguye ko
nzosa simbika kumadotsa myango yota ye
amasenamu umurugo wa gisirikare warujeje kurondera ahari yo ndege wahitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP yerekana abajeje gutabara bahagaze ku musozi urimo ibipfungu byinshi impande yabo hariho ibisigarira by'indege yakorotse. Muri ibyo bisigarira harimo ibaba yanditse ko nimero yayo amajana 228 akarongo amajana 222 n'urudomeke.
That aircraft is an aircraft I have myself used.
President Lazarus Chakwera ha ati ino ndege yatibutse narimaze kuyikoramo ingendo zitari nke. Asigura ko imbere y'uko ikora insanganya abayitwara bayi bayikoreyemo n'urundi rugendo rwagenze neza. Agira ati abadereva bayo barabanyamwuga bafise uburambe mu byo gutwara indege.
The aircraft and the experience of the crew, and I want you to know.
President Chakwera akavuga ko hari byinshi azohora yibukira kuri vice president wiwe.
Dr. Salas Klaus Chilima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen.
Chilima yari umuntu mwiza, yari umubyeyi mwiza ku bana biwe, yari serugo mwiza ku mugore wiwe, yakunda igihugu ciwe, yakoreye atinziganya. Yaramfashije gutwara igihugu neza nka vice president, kuba yarambereye vice president n'umuhanuzi mu kiringo cy'imyaka 4 ndabifata nk'amahigwe n'icubahiro bidasanzwe.
May their souls rest in peace.
Indege ya gisirikare yaguye yari hagurutse ku kibuga c'indege c'umurwa mukuru Lilongwe ku munsi wa mbere saa 3:17 zo mu gatondo ku masaha yo muri Malawi. Zari bitegekanije ko ishika ku kibuga c'indege cy'igisagara kizuga gatatu muri Malawi citwa Mzuzu saa 4:20. Prezida wa Malawi agasigura ko bitavuye bikunda ko yururuka kubera ikirere kitari cyiza.
However, upon arrival in Zuzu, the pilot was unable to land the plane.
Indege imaze gushika ku kibuga cy'indege cya Muzuzu byanatse ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yururukira bitewe n'ikirere kitari cyiza. Abajeje by'indege baciye bahanura umudereva gusubira Lilongwe. Ntibyasebye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwaciye guhagarara.
Umuhisi Salus Klaus Chilima yagiye mu mabanga ya vice president wa Malawi mu 2014 ariko mu 2022 aza kwirukanwa atabwa muri yompi kubera kwagirizwa kunyereza amatungo ya leta no kwaka ibiturire kugira ngo atange amasoko ya leta. leta. Mu kwezi guheze kwa gatanu ubutungane bwamugize umwere gutyo asubizwa mu mirimo yiwe yabonwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Malawi mu mwaka uza. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rikavuga ko yakundwa cyane muri